Padiri Clovis Nishimwe icyegera cha padiri mukuru wa paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi yafubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udufukamunwa canke maske mu Gifaransa, ikimenyetso cyo kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'uwandubikiza c'ingwara ya COVID-19, ibinyamakuru vyo mu Burundi vyanditse ko yari yajanywe mu ntango z'uku kwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe vy'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri paruwasi ya Rumonge. Padiri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro vya Rumonge, aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri batandatu n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Tuwetu umupadiri imiryango itari mike iremeza ko abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza cha corona, ariko ntibashirwe mu bitigiri c'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'iminsi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse n'uko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona, kandi n'ibitaro yarungitsweko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Aho Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu b'abanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibohero rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma y'ukuboneka ko ibimenyetso vy'ikiza cya corona. Uwijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza baranze kumufuba bibangombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Munyuma bajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza cya bonyene abafungwa bafite ibimenyetso vya corona, mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyayimaze iminsi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafite ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza, hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo, kugeza naho mu gihe cy'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha ari ukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywe n'icyo kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho, bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha, bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. Haraheze igihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru bane b'igisata cya ONU cyita amagara y'abantu MS, harimo wariserukira muri ico gihugu Walter Kazadi Mulombo hagati mu kwezi kwa gatanu. Abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwa ikiza cya corona. Aba bakozi ba MS n'atamvo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa byo kugwanya COVID-19, na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko hari ibitigiri by'umurengera abajejwe amagara y'abantu bakabituvya, kandi ko leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara. Ku munsi wa kane naho Perezida Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushyira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama, umuhanuzi mwishikira mu biro vya nyakwigendera Perezida Nkunziza, yamuhereje ibimenyetso vy'inganji y'igihugu vyatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cya corona. Perezida Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura Abarundi.
Abandamwe n'ikiza cya coronavirus tubanze dushimira Imana ko gushika ubu abantu benshi batarafatwa n'icyo kiza, kandi tugashima ko n'abafashwe benshi bamaze gukira. Twagomba gusaba dushimitse Abarundi bose gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo ntihagire usubira kwandukirwa n'icyo kiza. Ibyo nabyo tuzabishobora umwe umwe wese agize uruhara akubahiriza impanuro duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uwafashwe nawe twamusaba kubimenyesha abaganga bamwegereye acyumva ibimenyetso bya mbere avugwe hakiri kare atarandukiza abandi.
Kugeza ubu kuva umugera wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi, ibitigiri bitangwa n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura, 93 bakaba barakize umuramuhitana, mu gihe 50 bakiriko baravugwa. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.